tuyagi tuyagi ni kiganiro cy'akarere gifasha guhanahana ibyimviro by'ubuzima hagati y'impunzi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye yo muri Sange Uvira Rusenda Mulongwe na Mongemonge muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Imahama mu Rwanda na Kivari mu Buganda Nyarugusu Nduta na Kanembwe muri Tanzania. Tuyagi ni kiganiro gitegurwa n'ishyirahamwe Internews igasamira na ku maradiyo 13 yo mu karere afashijwe n'uburyo bw'ishyirahamwe ry'Uburayi.
Ndabaramukije cyangwa ndabahaye mwiriwe bivanye naho mwerereye ku mpunzi zose z'abarundi n'imiryango yabakiriye aho mwerereye hose. Murakoze gukurikira ikiganiro tuyage cy'umurikano karere gishikirizwa n'ishyirahamwe Internews gifashijwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bwa Burayi. Mu kiringo cy'iminota 15 turaza kubashikiriza n'ibijanye n'ubuzima bw'impunzi z'abarundi n'imiryango yabakiriye mu bihugu bya Tanzania, Rwanda, Uganda hamwe no muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Kuri mikro muri kumona Ufedi Baranshamaje fatikanije na Romain Semakua mu buhinga bw'ivyuma. Iki kiganiro kikaba gihagarikiwe na Jacques Kahora. Turi mu gisagara ca Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndabipfurije mwese ikaze. Reka duhere kino kiganiro n'ibivugwa mu Rwanda aho rwaruka rw'abarundi rwahungiye mu ikambi y'Imahama na cane cane urwaheje amashuri yisumbuye ariko rutaronse amahigwe yo kubandanya kaminuza ruriko ruhabwa inyigisho mu bisata bitandukanye n'ishirahamwe ryitwa New Generation for Peace and Development. Dufatane mu nda inkuru ya mugenzi wacu Aline Nirere.
Ubwo rwaruka ruriko rurakurikirana ivyigwa rugizwe n'abasore 54 hamwe n'abigeme 41 abo hakaba harimwe abahejeje amashuri yisumbuye, abakobwa batwaye inda bakiri iwabo batabandanije amashuri hamwe n'abandi baba bipfuza kwiga imyuga. Belize Niyubahwe umwe mu bigeme bariko barakurikirana ivyo vyigwa bijanye no gukorera mu mahoteli n'uburiro akabashima ngo kuko izo nyigisho hari ahantu zizomuvana n'ahandi zizomugeza.
Turiga ibijanye no guteka, ukuntu tubiteka, tukiga ibijanye n'ifungurwa zisakamaro mu mubiri naho tubitegurira, ndetse birafasha nkamenya ukuntu negura ibiryo kandi bizadufasha no kuronka n'akazi mu buzima bwa minsi yose. Niko kamaro kavyo, bizadufasha no gutera imbere.
Pasteur Kubishatse Jean Bosco arongoye ikambi ya Mahama avuga ko bafise ikibazo cuko ata mashuri ya kaminuza bafise, ariko ngo hari abagize amahigwe barashobora kubandanya kaminuza bafashijwe na Maison Shalom. Hariho n'abandi ngo bakurikirana imyuga muri Maison Shalom hamwe nabo bariko bariga ivyigwa muri New Generation for Peace and Development. Nubwo biruko ngo intamba myizo ntizibuze ngo kuko nabagize amahigwe yo kwiga iyo myuga ngo birabagora kuronka akazi.
N'amashuri dufite za kaminuza cyo ni kimwe gituma cyane bashobora kuronka ingene abana babandanya, kiretse rimwe na rimwe tugiye turonka aho nk'umushinga wa Maison Shalom, kuko hariho bamwe bagiye kwiga imyuga nka two turabona nko muri Maison Shalom nyine bagiye kubigisha. Tukavuga nk'iyindi groupe ya New Generation yafasha nyine bamukwigisha kukinjika, ariko ahanini abenshi usanga bicaye ntacyo n'abari kurakora mu isanzwe mu ncamake.
David Ngarura arongoye ishyirahamwe New Generation for Peace and Development akaba avuga ko igituma biyumviriye gushyira hamwe urwo rwaruka ruhejeje amashuri yisumbuye ngo ni uko iyo rutaronse amahirwe yo kubandanya kaminuza ntibubone n'akazi ruca rujya mu bintu bitandukanye. Iryo shyirahamwe ngo ryaciye ryiyumvira kugwigisha imyuga kugira rushobore kwiteza imbere.
Abajene bangije amashuri iyo badashobora kuri kaminuza ntibabone n'akazi baja mu bintu bitandukanye, urashobora kwiyumva ko imyishuri yize ukayibwa n'uko arabise na niyo ade, ariko twarabitutse ko baja mu bintu bitandukanye, baja mu biyobyabwenge, mu byaburamutwe, baja mu nyine baba badrenka. Tureka tugerageze uburyo bwose tubigishe natwe ibyo tubuze kugira ngo bishobore kubafasha no bashobore kwiteza imbere. Turize hamwe abakobwa bagiye babyarira iwabo batashe kurangiza amashuri, batwaye indagaza mu icenda, batwaye indagaza mu icumi, mu icumi na rimwe gutyo, nabone turabakira n'abandi bose bashoboye bashoboye bifuje kwiga imyuga twarabakiriye.
Mwamenya ko ivyo vyigwa bijanye no gukorera mu mahoteli n'uburiro ari vya mbere muri iyo kambi ya Mahama, bikaba vyatanguye mu kwezi kw'icumi uno mwaka turimwo, bikaba bizorangira mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2019.
Guhuza imiryango no kurondera abanyu incuti ndetse n'abavukanye, tubatumirira kwegera disanzwe ushyikiriza iki kiganiro kugira ibibafashemo buti bagiye gutangaho muba hamwe na nimero ya ngendanwa yanyu. Kurikirana ikiganiro tuyage kuri wezi tatu akaburungu ongea akaburungu info.
reka ubonaho dusimbire mu gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho mugenzi wacu Maria Caroline Nazwe atubwira kamaro ikiyaga Tanganyika kimariye kanini impunzi z'abarundi n'imiryango yabakiriye Irusenda.
Kambi impunzi z'abarundi ya Rusenda yubatse hafi kuri metero 200 mu burengero bw'ikiyaga Tanganyika mu Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Impunzi zo muyo kambi ziremeza kuko kuba hafi ikiyaga Tanganyika bizizanira kunguko kanini muzima bwazo bwa misi yose. Izi mpunzi zikaba zirangura ibikorwa bitandukanye mu kiyaga Tanganyika no ku nkengera yacu.
Ikiyaga Tanganyika gifite akamaro kenshi cyane 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 ku mpunzi nabo kubasanzwe ari bene gihugu. Kirafashe cyane nk'abari basanzwe bakora akazi k'uburobyi bavuye mu Burundi bagahongera ino arabarobyi babandanyije akazi kabo bagakora. Abari basanzwe baba bajya bamama batekera abarobyi mu Burundi benshi bashitse ngaha babandanya bagira bateka.
Nyandwi Jean Mupfasoni nawe nyine wo mu ikambi ya Rusenda akora akazi ko gukinjikira abarobyi aremeza ko ikiyaga Tanganyika catumye abaho neza n'umuryango we wose ivyo akabikesha akazi yita ku bupishi.
Cewa ku ikiyaga Tanganyika ndahakora akazi ko bupishi karaga akazi karamfasha kuko ndaronka tudagara two kujya ariko nta marongo menshi ndonka mugabo tutuvuga gusa ndonka two kujya nitwo shimira Imana nkavuga ati ndabana banje ndabakabe tuno duharagi kuri baragi vya kira misi biratunaniza kwasi tucanga nuzu tubaga turonka ngaha kwitanganeka.
Nizigimana Pelagie arongora arangura indagara kuri ico kiyaga avuga ko niyo intabamye zitabuze ikiyaga Tanganyika camufashije kwibeshaho nabiwe kuko camubereye amasumiro.
Urangu utwo tubaga dutora igihumbi cyangwa bibiri aho n'Imana ibiguhaye hari naho zukabura gacukora mu mutahe ukajya nta bindi murano uvuga. Barundi nyene baratugurira nababembe bakatugurira.
Simpunzi gusa zisumira kuri ico kiyaga kuko n'abanyagihugu ba Kongomani nta bundi busumiro bafise. Shabani Ekundu batazira kazade arongoye praje y'uburovyi ya Rusenda aremeza ko impunzi z'abarundi zafashije mu guteza imbere uburovyi mu kiyaga Tanganyika yitegerejwe kuko bitandukanye izo mpunzi zirangurira ku ico kiyaga.
Ndiyo kuko wakimbizi wanatoka kambini wanafika hapa kulangura
madaga. Hari impunzi ziza ngaha ku kivuko zizana no kurangura indagara abandi n'abarovyi haro n'abarongoye abandi mu byo kuroba benshi muri bo n'abarovyi abandi n'abikoreza imizigo bajya bagore nabo n'abaranguzi b'indagara nibo barangura umwimbo w'abarovyi kugira ngo baronke nabo izo bafungurira imiryango yabo bajya nabo bateka n'abapisha nibo bakinjikira abarobyi barumvikana n'abarobyi bakaza barabategurira imfungugwa mu nyuma bagahembwa imboga. Ego cyane impunzi zarateje imbere ikivugo cacu kuko nk'abikoreza dufise benshi n'abarundi n'abakapitene b'ibipe ngaha bariho b'abarundi n'abakenyezi bateka
bikubatosha kidogo na bale ba mama benye kupigia ba peshere no biko hapo.
Ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda ibarizwa hafi kuri 35 mu manuko bw'igisagara cha Uvira intuwe n'impunzi zirenga gati 30 muri zo ibice birenga 70 zituruka mu ntara ka Mayimbo mu ntara za Cibitoki bubanza Bujumbura na Rumonge. Abana bo mu izo ntara nabo bakaba bazwi nk'abakunzi b'imboga zo mu kiyaga Tanganyika.
Umvirizi kiganiro cyage kwisamiriza zikurikira. Kavu mugikurikirana ku radio yitiru mukenyezi Mama Radio Kamanyura mugikurikirana ku masamirizi Fresh FM na Radio Communautaire y'Kamanyura. Mwisange mugikurikirana kuri Radio Rirario Mwisange. Kiriba mugikurikirana kuri Radio Kiriba Ondes. Ibuvira mugikurikirana kuri Radio Ijwi ry'Umuvira Message du Peuple. Mu Rusenda no mu Gisagara cha Baraka mugikurikirana kuri Radio Ngoma ya Mane. Ifize mugikurikirana kuri Radio Mungano nayo mu Minembwe mugikurikirana kuri Radio Tungane. Kiganiro ya gamura gikurikirana kandi ku murongo ngurukana bumenyi aliwo wewe akaburungu ongea akaburungu info.
Inkuru nziza ku munsi z'abarundi n'imiryango yabakiriye induta muri Tanzania aho leta y'icyo gihugu yerutse kugurura isoko yaho rifasha iyo miryango iko ari ibiri kwisumamo inyuma y'ikiringo c'amezi ane yugawe. Mugenzi wacu Bebrine Kwizera ari mu ikambi induta aduye nkuru.
Inyuma y'igihe c'amezi ane isoko ihuza impunzi zo mu nkambi ya Nduta n'abene gihugu yugawe yaruguruwe kwigenekerezo rya kane Kigarama umwaka w'2018 rikaba ryari ryugawe ku nsiguro ya leta y'igihugu cya Tanzania ko impunzi zikoresha imitahe irenga 180,000 kandi bitari byemewe. Eka mbere ngo nta n'impunzi yaje kudandaza.
Isoko imaze kugagwa ibidandazwa byaciye bibura ibintu byahora bigura make byaciye bizimba ingaruka yabyo twayibonye yaratugiriye nabi yarabaye ndende nta n'umuntu w'ikihonyoni nyuma y'inkamba agiye guhiga gahera byose byaciye byugagwa hamwe no kunyuranya imfungurwa umuntu baduha ibyo bigikunda aba abantu cyatanga kuzamererwa nabi kwera iyo soko
kuko ibyo byabaye inyuma y'urugendo mu iyo nkambi gwicegera cy'umushikiranganje w'intwaro yo hagati w'ico gihugu aho yavuze ko impunzi zose zitegerejwa gutaha kuko mu Burundi amahoro ari umusesekara
twosaba rero yuko kumbure botworohereza igusiko n'ibyo baragyuguruye mugihe nibatanga ibibari n'imiburiburi tonko kwidegenze nkuko n'izindi mpunzi zose zihari mu makamba atandukanye yo kwisi none Tanzania karasizingani yoyo ibone yuko amategeko muzima kungaginga impunzi yoyo atayiraba nibaduhi ibibari dusohoke kambi abasho kudandazwa n'abagira kudandazwa kuko ubusuma bwo bwo buri hose nimba ari umuntu yiba afatwe n'amategeko intaye mu kwite mu gahanga mugacuye gufatwa nk'uko menga ntikoshwa no guza nyuma y'ikamina gatoyi
ariko impunzi zo nabene gihugu bamwe batashimye kwivuga baremeza ko yuguruwe inyuma yaho abajeje intwaro mu karere ka Kibondo eka nabene gihugu bariremeramwo berekaniye ko vyatumye bahahombera byinshi mbere hakaba haciye haduka ubusuma Bebrine Kwizera Induta
Rekunaho tubabwira ibivugwa mu ikambi na Kivale mu Buganda aho ikambi ryahaye urubusha impunzi z'Abarundi kuja kurondera akazi hanze y'ikambi ugasanga izo mpunzi zirashoboye gukora urudandazwa rubatuma bashobora kwibeshaho ivirakoze ari mu ikambi na Kivale abitwiganire
ikambi ya na Kivale iraho uburenganzira impunzi bwo kwisumamwo bakarondera icyo sahiriza ibifungurwa baronka ndetse bakaniteza imbere muri uko kwiteza imbere hari bamwe bajya kurangura ibifungurwa hanze y'ikambi bakaza kubidandaza mu ikambi
iyo umuntu agiye mu cyaro kubakure ni kure abantu baho bameze neza cyane baratahura ko turi impunzi iyo tugiye rero tugiye kubahiga ko ibyo tuzana no mu nkambi kora baba bashaka amahera y'isabuni amahera y'utuntu baratubuza neza bakadusigira kugira natuze provisho dukura ko kuco kuko twabagoriye
Akarorero ni bamwe mu mpunzi z'Abarundi bagenda kurangura ibitoke mu basangwa begereye iyo kambi ama bakaza kubidandaza muri iyo kambi
Avuga ko itone mponje
n'impunzi nta kibazo tubanye neza tuba dushaka agafaranga nabo bashaka ibitoke baje kugurisha kugira ngo nabo baronke agafaranga kabo bagurimwe ico bashaka canke baronke agatahe kibindi bakora nta ngorane kuko turababanye natwe iyo uvuye ha ukaja mu Rwanda bagufata neza canke Burundi
bikabukonyera
ngo naho biruko intamba myizozo ntizibura ngo nk'abataramenyera neza haraho bahura n'ibibazo bagasanga baguri utarinye n'umurima mu nyuma bagafatwa nk'abasuma bagafungwa eka ngo nagatahe kabari gato ngo yaba kisununuye bo kwiteza imbere gusumba
agatahe kabonetse urumva ko ufise nk'imitwaro 5 urumva ko tuzana ibitoki byinshi urumva mu ndwi yuko agatahe ko cakagwira urumva ko urabona ko ngaha gato ibitoki babigura buri munsi buri munsi
nabo muri iyo kambi basuma ibyo bitoke barakenguruka abo babizana ko bapfunyira urugendo hama bakabigura bitabagoye
ibitoki iyo birimwa ni kure ni mu bataka ntituba dushobora gushikayo icyo gihe rero tubonye abituzanira ngaha anye tuba dutomboye kuko titworiha itike cyo kuja kubisumira hariya igitoko cyo sanguye kugisumira hariya kiba gitokizinje gica kikuzimba
twurangiza tubibutsa kuretse abo baja kurangura hari nabandi baja kwisumamwo mu kurondera ubuzi bakora hama bagataha n'impamba yo kugaburira abana
Munkundire dusozere kino kiganiro n'intasho z'impunzi z'Abarundi aho basuhuza biwabo bamaze igihe batabona
Nitwa Chiza Jean Claude nkabamba mu nkambi Mahama ndashaka gutasha inchuti yanje Chiza Inosa ari mu nkambi ya Nduta muri Tanzania ndashaka gutasha kandi inchuti yanje iri mu nkambi ya Nakivara muri Uganda sindahabaye Jean Paul
Nitwa Alice mu nkambi Mahama nkaba ntasha na Francine uri muri Afrika y'Epfo bamuyomba bari mu Burundi abanyokuru nkaba ntasha na mugenzi wanje Claudine aba mu Burundi
Nano dusozere kino kiganiro cacu tuyage gishikirizwa n'ishiramwe Internews gifashijwe mu buryo bw'amafaranga n'umwe bwa Buraya murakoze mwebwe mwese mwaduteze amatwi kuri micro mwari kumwe na Ofeli Baranjamaje nk'abandi bipfurije amahoro y'Imana na ubuta